somebody. Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wistatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com muri neza nshuti mwese namwe bakunze ibi radio Ijwi Amerika muri kumwe na Frederic Monikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ni gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga kukuntu amagara imuvyeyi ibungenze agira ingaruka ku magara y'ikibondo ibungenze. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyitaho amagara y'abantu bivuga ko ibitigiri vy'impfu z'abakenyezi bibungenze zikiri hejuru. Icegeranyo cyo mu mwaka w'2022 cerekana ko abakenyezi bibungenze bari bibungenze amajana 8 bapfuye ku munsi bapfa ku munsi bahitanywe n'impfu zivuye ku kwibungenga no kwibaruka kubera amagara yabo atitaweho bimwe bikwiye. Icyo cegeranyo cerekana kandi ko umufasoni umwe yibungenze yapfa uko iminota 2 iheze muri uwo mwaka w'2022. Kimwe mu bindi bintu biteye impungenge nuko ibice 95% by'abavyeyi bibungenze bahitanwa n'imbanyi canke bakitaba Imana bariko baribaruka baba mu bihugu byo ku isi bikenye. Abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu cane cane abakurikiranya hafi amagara y'abavyeyi n'ibibondo vyabo bavuga ko iyo umuvyeyi yitaweho neza kuva igihe ibungenze gushika ibaruke ibintu bigenda neza kanibaruka n'umwana ameze neza kandi afite amagara meza. Mu kiganiro muri sanga kijanye n'amagara y'abantu imunsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe muganga anonosoye ijanye no kwitaho amagara y'abakenyezi n'ibibondo. Uyo nawe ni muganga Philbert Sendegeya icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi. Muri aho muganga Philbert Sendegeya.
Amahoro murakoze. Mugabo ashaka gusa kandi gatoya njye ni muganga Sendegeya Philbert abagicegera arongoye abaganga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nico nashaka kubanza menyeshe ko murakoze.
Murakoze kuba mwitavye ikiganiro muri sanga cy'umunsi. Murakoze Docteur.
Murakoze namwe.
Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro. Nashaka ndabaze ukuntu ibintu byifashe mu Burundi mu bijanye n'amagara y'abafasoni bibungenze muri iki gihe.
Yego murakoze cyane kumva icyo kibazo. Jewe nza kukishura nk'userukira abaganga urwego rw'igihugu ukungere dusanzwe tubona ngaha mu Burundi amagara y'ibibondo n'ababyeyi kungere asanzwe yifashe. Nibamenyesha yuko aha mu Burundi amagara y'ababyeyi n'ibibondo ameze neza yifashe neza turaze ku biharuro bisanzwe bihari kuko n'ikivyemeza kuva mu 2005 hari itegeko ryashyizweho rivuga ababyeyi bibungenze n'abana batashikana imyaka 5. Icyo rero cyatumye rero amagara ashobora kuba kumera neza agatera imbere kuko icyo gihe nk'uko mwatangwe mubivuga abavyeyi benshi barapfa bariko baribaruka abandi bagapfa mu gihe bafite izindi ndwara zisanzwe zifatanye n'uko basazwe ubungenze n'abana kenshi bashobora gupfa bakiri batarasamye mu myaka itanu ariko kuva mu 2005 byaratumye impfu z'ababyeyi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu zigabanuka ari nacyo gituma rero ngaha mu Burundi twebwe duhirwe duhishije ibiharuro biratwereka neza yuko kuva icyo gihe impfu zagabanutse zo ku babyeyi n'abo bana bari munsi y'imyaka itanu.
Muratubwiye ko impfu zagabanutse mu Burundi, murashaka kutubwira ikintu abaganga bakoze kugira ngo bagabanye ibitigiri byari bihari imbere?
Yego, icyo bakoze leta ikintu yakoze bambere yashyize iryo tegeko rivuga yuko umubyeyi wese yibungenze n'umwana ari munsi y'imyaka itanu yovurirwa kuri gusa. Ibyo rero biciye mu kushinyagaji w'amagara y'abantu no kurwanyiriza ruho nyanganda sida byaciye bijya mu ngira icyo gihe kibuheje gusohoka. Abaganga rero baciye nabo bafata nka nkama baritaho amagara y'ibibondo n'abo babyeyi ku buryo umubyeyi yashyitse bamuvura agataha amafaranga afise. Bo kenshi indwara zashyika ni uko wasanga babarihisha amafaranga ugasanga umubyeyi yakurikiranye ikibondo kiwe yibungenze agaca aguma muhira ugakora icyo gihe kuri maze gusohoka umubyeyi uba aritabira cyane kwa muganga. Ikindi kintu cyakozwe ni uko leta yagurishije amavuriro, ayo mavuriro acatuma rero acacamo n'abaganga yegera abenegihugu kugira ba babyeyi na vya bibondo bishobora kwivuriza hafi hama bakaheza bakagabanya izo mfu zari zihari. Icyo leta yashoboye gukora icyije ushiranganje w'amagara y'abantu kwanshyiza ruho nyanganda sida.
Mbe mu gihugu
ikindi ego ikindi leta yakoze ni uko abaganga bagumye baronka ihugurwa bagumye babigisha bakabigisha ibijyanye n'amagara y'ababyeyi bungetse n'ibibondo bakagira amaforomasiyo aha mu Burundi abandi bakaja hanze bagataha ari nacyo gituma hariho umugwi w'abajinekoloji aribo basanga aribo bitabira uwo mugambi abapediatri bakavura abo bana igo bagize bagafashanya n'abaganga basanzwe bari ngaho. Icyo kintu cyose cyaratumye rero abantuzeya amagara y'ababyeyi n'ibibondo ashobora kumera neza kandi agatera imbere
muri rusange mu gihugu. Hagati byifashe gute turazi ko amavuriro atari menshi abaganga cyane cyane banonose ibyerekeye abapfasoni bibungenze atari benshi mu gihugu. Hagati byifashe gute
mu gihugu n'ikimenyetso abaganga bariyo ari abaganga b'abageneraliste barakora kandi uko abenegihugu babona rese barashima ukungere bafata abaganga bariho ntibarakwira hose babinonose cyane mugabo leta yaragize umugambi wo kwigisha abaganga b'abageneralise abigisha uko bashobora gufasha abo babyeyi n'ibibondo ari nacyo gituma navuze ko hariko haraba ihugurwa y'abaganga b'abageneralise mu marejo hagati mu gihugu bakwigisha ko bashobora gufata abo babyeyi n'ibibondo. Ibyo rero biratuma rero bigabanya izo mfu ego abaspecialiste si benshi mu izo ntara mugabo icyo bitakikora yaciye yigisha abo baganga basanzwe bakora mu bitaro bya ruguru. Nanabivuze neza ubu hari undi mugambi waje wo guhera mu 2025 harubatswe amavuriro amwe bita amarezo pito komino izo na zone zaratumye kandi zishika mu kubenegihugu ku buryo umubyeyi ashobora kwakirwa hafi atarashika ahantu kure ku buryo ashobora kumufasha atakibazo.
Mbe ababyeyi bibungenze cyane cyane nk'abatagiye mu ishuri bamenya gute kwageze kuja kwa muganga mu bice bitandukanye by'ayo mezi 9 baba bibungenze?
Ego ababyeyi batacye mu ishuri barigishwa kuri icyo no kwita piramide sanitaire. Ubwa mbere duhereye hasi ajya mu bene gihugu hariho abantu twita abaremesha kiyago habwa wale meshaki ya go hacha haza isa ivulolitwa hizyo sanzi dosane hama opitale do disi opitale kominale hama opitale do disi te kudoga awale meshaki ya go leo nabo bari igishi jwe bari igishi kwa kundene bakulikia sabagiei vivu ungenzi nukubuga leo wale meshaki ya go meshaki kwa gimbo nebu soko mutumu tuyezi kwa kulikia na wa mchenyezi agashobora kukulikirana za kupimisha agapimisha niyo yibarutse bakamuhimiriza kuzagucankisha umwana niko kazi bajeje kandi no twotoraba mu minsi n'imyaka tugezemwo ubo bakenyezi benshi barize barasaba benshi ntibiza amashuri maremare mugabo uraze mu bene gihugu uko uwo munsi tubabona yuko benshi bize bagarukiye mu wa gatandatu mu w'icenda byumvikane yuko iyo mukenyezi yibungenze araronka impanuro zikwiriye aheza aronkera kwa muganga aheza aronkera muri kominote ari hamwe mu bene gihugu babaremesha cyangwa bafasha ku buryo rero ubu atakibazo tugifise niyo hashitse hakaboneka nk'ikimenyetso kishobora kije impande y'imbanyi kenshi baca banyarukana kwa muganga kandi nawe akihuta aremesha kiyagwa tukabafasha akanyarukira kwa muganga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika nk'uko twabibabwiye mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 duherutse no kuronka iyindi FM izohora ishobora kumvikana mu bice bya Uganda mu Rwanda eka no mu bice byo mu Burundi iyo FM nayo ikaba ari 93.3. Eka duhe jambo mukunzi w'iradiyo ijwi rya Amerika law abiding citizen muraho murakomeye
muraho neza Frederic nkundikije
ni byiza cyane rwose muri muhereye kandi mutwibutsaho muri
yego di Kigali mu Rwanda amazina yanjye nyirizina ni Marcel ndi Kigali
yego
ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kijyanye no ku badamu b'ibigenzi ngo bagomba kwitabwaho kugira ngo ibibondo biri mu nda bikomeze kugira amagara mazima ndetse n'abakenyezi nabo bakomeze kugira amagara mazima rimwe na rimwe usanga hari ibitegetswe n'abaganga ko mu gihe agize ikibazo agomba kwirukira kwa muganga ariko se ku mudamu cyangwa se umukenyezi w'ibigenzi aba atwaye abantu babiri muri umwe nayahe mafunguro y'ibanze yakabaye afungura buri munsi noneho n'umubiri w'umuntu ukenera gukora siporo anatubwire siporo nibura z'abadamu bibungenge kugira ngo babe bakora siporo bamererwe neza ariko kandi badahungabanyije cya kibondo kiri mu nda ya nyina nibyo bagombere nari mfite.
Murakoze Dr Philbert Sendegger.
Ego murakoze icyo kibazo aravuze kujyanye ibyo kunyura kurikiranwa iyo mukenyezi yibungenze kenshi iyo amaze kuba ariko yibungenze icya mbere ajya kwa muganga ari ku ivuriro ritoya bakaheza bakamenya ko yibungenze hariho baramubwira yuko ko iyo mbanyi yiwe yoyikurikirana isi akacaza araza aja kwa muganga bakamuha hari ibyo bamuha bijyanye bivanye ko amagara yiwe asanzwe ameze bakamuha ukamata cyane impanuro yabakijyanye n'ifungurwa umukenyezi w'ibungenzi kenshi bamusaba ko ashobora gufungura indya ifungurwa zirimo mo inkuze ya iki byose ni kuvuga harimo sanganyangaburo harimo ndemamubiri ntanganguvu ku buryo ashobora gufungura ifungurwa ishobora kumugira neza kuko murazi yuko umukenyezi w'ibungenzi kenshi usanga ari umuntu w'amagara make nicyo gituma musaba gufungura ifungurwa ishobora kumufasha mu buzima bwiwe yavuze ko ijyanye yuko ashobora kugira siporo kugira bimufashe nibyo icyo kenshi bikunda gushika bivanye kuko umuntu wese yibungenze bagira amagaramu umuganga aba ariko aramukurikirana ashobora kuba kamuhana ati bivanye n'icyo ashobora kubikora kubera yuko ntitwovuga ati bose bagire siporo mu gihe ucusanga hariho bamwe bivanye no kugira umuganga reka mukijyana bati amagara yiwe hagati n'ikintu ngo kireka cyo ukagikora umuganga wese amukubwira cyane cyane waza kumenya ati amagara yiwe umubyeyi akurikirana ukuntu 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 ukunt azironkira ku muganga akaramukirana amukirana imisi yose kuzoshika igaruka.
Dr. Sini senda sendegeya nkuko umunywa wanyu radio ijwi rya America Law Abiding Citizen abivuze kamaro ka sport na kamaro ga komesha rwose cyane cyane mu bihugu bimaze gutera imbere aba fashion kenshi na kenshi bibungenze usanga abakora sport icyo ki iwo muco nturingira cyane rwose mu bihugu byacu mu Burundi ikintu cyo kuruka kugira ngo bijijuke sport nikihe kuko byamaze kugaragara ko akamaro kaho kugira sport gihe umuntu yibungenze gakomeye cyane rwose.
Niziza kuko sport niziza kubera yuko iranafasha niyo kari ba kumukenyezi bigatuma bitamugora cyane mugabo na bisiguye neza nkuko naheje kubivuga mu bihugu byacu na cyane hano mu Burundi n'ibintu bitaratera imbere cyane bwa mu bindi bihugu aho hamwe hamwe twashoboye guca twarabonye yuko sport bayigira kumukenyezi abakenyezi bibungenze ko bashobora kuzigira mugabo hano ga mu Burundi niyumvira ko mu minsi zanazo bitangura mugabo sinzi ko ari mico imico yotuma bitaratangura mugabo n'ikintu twabonye ahamwe hamwe twabonye ko bifasha ari nacyo gituma rero ngaha mu Burundi kubera bitaratangura kuza biraza mugabo bitatangura abantu ku bakenyezi n'ibindi bitatangura kuza barabikoresha cyane nkiyumva ko mu minsi za abahinga beza bazaba barafasha abo bakenyezi kugira barahe kuko ababizi kandi ababibonye ari yuko ariko gifasha cyane iyo umukenyezi agiye kwibaruka nace cyane ubwo yibaruka neza atazizo gukogwa twabonye ko bishobora kumufasha cyane akibaruka atakibaza.
Muri kumwe nabandi kumviriza iradio y'ijwi rya Amerika ya kiganiro muri sanga turi kumwe na Maso y'inyana Nestor muraho
amahoro menshi amakuru
amahoro neza muri hehe
turi mu cibitoki ca rugombo i Burundi.
Ni byiza cyane rwose iradio y'ijwi rya Amerika murayumva neza
cyane rwose.
Yego mwe bamaze gutabwa kumva FM murongo 93 n'ibice bitatu.
Yego
ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo murafite cyimbiro turuko tuvuga ku magara mu kenyezi ibungenze n'ikibondo cyo
ndo mu bisanzwe nkuko muri ko murabivuga cyangwa se twabisomye ku umudami yibungenze na cyane cyane ntahure n'ibibazo abyara neza kandi n'umwana byaye bigenda neza bo nkuko tubibona rero kenshi mu bihugu bitandukanye cyangwa se muri kino gihugu cyacu bisaba ko habaho inyigisho zimbitse kugira ngo umukenyezi yibungenze ashobore kuba yobaho azi ko amagara yiwe agira afite ikimazi kinini ku mwana aba yibungenze. Rero amagara y'umubyeyi iyo atameze neza n'ay'umwana nayo ntamera neza. Rero na cyane cyane ko tuzi ko ubwiza buca mu kanwa n'amagara nayo nyene aca mu kanwa. Bisanzwe umubyeyi yarakwiye kumenya indya akwiye kurya na cyane cyane ko tuzizi ziri mu migwi hari isanganyangaburo intangangugu na ndemamubiri hama ikasabwa ko umubyeyi yanaronka n'ivyamwa kugira ngo bishobore kumufasha neza cyane. Ama mu bisanzwe reka ndabashimire ku kajya mu ntije ngira ngo ninaronka irindi jambo ndaza kugira icyo nishuye. Murakoze amenyesha amakuru.
Urakoze cyane Nestor Maso y'inyana muvuga nk'abantu banonosoye ibyerekeye ifungurwa z'abafasoni. Ni byiza cyane rwose mwaronka ikindi kibazo ntimutinye guhamagara turi ngaha gushika iyindi minota 40 gutyo.
Murakoze cyane.
Murakoze Dr. Philbert Sendegeya tugarutse ku kibazo cya Maso y'inyana Nestor ashimikiye cyane cyane ku nyigisho zikomeye zohabwa abavyeyi eka n'imiryango yabo izo nyigisho ziri ku rugero uruhe muravye mu Burundi mwihweje n'ukuntu ibitigiri da fasoni bahitanwa n'ingwara y'ubungeze cyangwa bariko baravyara bigabanuka
eko yagizeho yashimangiye arongera aravuga n'ese cyane ifungwa mu kibizi bungenzo yofungura ni byiza cyane yagize icyaterera ati rero ngahatwe wacu mu Burundi imeze gute nababwiye yuko hamwe mu bene gihugu wacu harimo babaremesha kiyago hariho inyigisho nabo bagenda bararonka bigisha n'abakenyezi bungenze nasha cyane barabigishije kujyanye n'uturima tw'igikoni utwo turima tw'igikoni rero twaratumye abantu mu kenyezi bungenze bamwigisha ati uhatse rutundo ushobora kumufasha mu gihe yibungenze ari nacyo gituma rero ibyo ubu mu Burundi byarateye imbere cyane umukenyezi iyo yibungenze baramuha impanuro kwa muganga uko umwe ashobora kuyifata ibyo ashobora gufungura no mu na hamwe baba barimesha kiyago no kandi bakamwigishwa ashobora kuyifata ibyo ashobora gufungura niyo habonetse ikimenyetso kitamenyerewe ko umukenyezi yibungenze bakamusaba ko acenyarukira kwa muganga ni nacyo gituma rero twebwe turazwe impfu ubwa mbere zari nyinshi mugabo zaragabanutse kandi turabona yuko ababene igihugu bacu abakenyezi bagerageza impanuro bahabwa n'abaganga bazikurikiza cyane ari nacyo gituma rero ubu ibiharuro zishobora kuvuga ati mbi ibiharuro bishika bagapfa bangana gute no bavuga ko ari bike kuko turabye uko aho tubaye aho tugendera n'abo tuvugana barabona yuko kuva iyo nyigiye mu ngiro n'inyigisho zimaze itangwa y'abakora bakenyezi bibungenze yaba no ku baganga basanzwe bakurikirana abo babyeyi n'ibyo bibondo tubona ko siko babyishimira kandi bigatuma tubona yuko ubu amagara agenda yumvikana ku munsi ku munsi
turi kumwe na Habwimana François muraho François
muraho neza bwana munyamakuru Frederic
turaho turakomeye namwe mumeze neza
narwe turaho nitwavuga Imana François uko mumaze kubivuga
yego
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Musazi
ni byiza cyane rwose
nakoze cyane yego mwakoze cyane kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye muganga Daniel kuva mu gihugu cy'u Burundi muganga namwe tubahaye ikaze mwakoze cyane
murakoze namwe
yego yego none ikibazo cyaje nyakuba muganga mu bihugu bikennye cyane cyane bino byo muri Afrika ukunda gusanga hari mwimfu nyinshi cyane z'abadamu bapfa babyara ukabona ko ari ikibazo gikomeye cyane ese ntiwasanga ari uko ibi bihugu usanga bikunda kudafata amafaranga ngo bikore investment bishoremo imari mu bijyanye n'ibitaro kugira ngo abadamu batazahura n'icyo kibazo nge niko mwese ko mubibona ikindi kibazo nge nibaza mbona impamvu aba badamu bapfa babyara muri ibi bihugu byacu ari ibibazo bijyanye n'intambara ugasanga igihugu gifite intambara igihugu nta mutekano gifite none abadamu yajya nko gushaka kubyara akabura habyarira iyo izo ni iyo ni ingaruka ya kabiri none ikindi kibazo nashaka kubaza muganga ese iyo umudamu yibungenze hari ukuntu agira irari akararikira nk'ikintu ashaka kurya ntakibone muganga biri kuriya kubura icyarya icyo ikukura kurarikira ikintu yashakaga ntabwo bya iri ngaruka ku mwana twite mu nda muganga rwose mumfashe icyo kibazo cyaje mu kinsubize nimba bishoboka
eh murakoze kubaza byiza havuga Imana François le docteur Philbert Sendeguer abice hirya no hino
ego murakoze Frederic kwa mwambaye umwanya kuvugira kuri radio y'u Rwanda
wakoze gutira kama
murakoze cyane
yavuze yuko ibijyanye n'impfu usanga ihugu bitaratembeye cyane yuko badashyiramo uburyo bwinshi ku buryo bituma umukenyezi wungeze cyangwa ashobora gushika ku bitaro ntaronke imyaka ifungira ashobora kumufasha cyane bitari n'uko uburyo bari buke cyangwa akavuga n'iby'intambara jyewe ndiko ndavuga mu gihugu cy'u Burundi mu byo mbonesha amaso ningira ibyo mbona nuko gushika kwizi saha leta irashya amafaranga menshi nda mu rundi wacu irashyiramo amafaranga menshi ari nacyo gituma na nayivuze yuko mu mugambi w'igihugu bashoboye no kumanura kuburyo le médecin le docteur bashika mu mitumba mu makomine kugira bafashe abo akinyuze ibibungenzi. Iyo ni politike nziza ni hahandi kugira turabe barabe wa mukenyezi ntagire urugendo runini iya kugira ashike kwa muganga bitamugoye. Ibyo rero byaratumye n'izo mpfu zigabanuka eko zirashobora gushika mugabo turabye politiki y'igihugu amafaranga arajamwo bakaheza bakafasha ibyo leta igaheza igakora inguvu ahubwo ikiba gisigaye ni ryahimiriza rya misi yose ku buryo umukenyezi wese yibungenza abonye ikimenyetso kitameze neza yuko nyarucira kwa muganga bitamugoye. Yavuze nini
tukivuga kuri icyo kibazo docteur tukivuga kuri icyo kibazo cy'uburyo nka leta amareta yakoresha kugira ngo yiteho cyane cyane amagara abantu nashaka mutubwire muri rusange niba ibiciro by'imiti byaduze ahantu hose ku isi byo wabigira ingaruka ku bafasoni batinya cyangwa bataronka uburyo bwo kujya kwivuza.
Oya twebwe ko ego urabona ko imiti igumi duga mugabo mu gihugu cyacu nta birashika kuko naho tuvanze sanze ndi mu bitaro sanze nkora nibyo misi yose niho nama nkorera umukenyezi aje nta muti abura aratigwa neza agataha muhira ata kibazo nta bandi bajya ngo mafakiti bamuhaye ngo arihe araheza akavugwa neza ata kibazo gihari ari nacyo gituma mu mwanya iyo leta atanze intumbero nta kibazo gihari mu mwanya ko nta muti wabura mu bitaro tumuka kwa shura kuruha kuvugwa neza gakurikiranwa neza uzoshika ibaruka kandi agataha.
Tugarutse ku bibazo bya Havugimana François yavuze ikibazo cy'intambara eka aravuga n'ikibazo cyabo ababyeyi baba bifuza kurya ibifungurwa kanaka ariko ntibabironke.
Nicyo bita feza mu kirundi gutwara ibiva hariho umukenyezi usanga avuga ati jewe ndashobora kuvuga ati nshaka iki ejo ntakironke. Ego birashobora gushika ku buryo umukenyezi ibyo yifuza byose ntabironka bivanye n'ukungene mu rugo iwe asanzwe ameze. Ibyo birakunda gushika mugabo turaje ubu nta umuntu araronka ibikenewe mu buzima bwiwe kubera yavuze gufungura hari abantu ashobora gufungura ashobora gufungura biriya bihambaye cyane novuga nkaronzi avuga gufungura inyama agafungura iki byose amagi mugabo abo navuze yuko hariya mu gihugu cya hariya hasi mu gihugu barigishijwe ku buryo gufungura neza si ukurya biriya byo hejuru umuntu afungura ibya bintu usanzwe turonka iminsi yose izo mboga ibyo bijumbu ayo mateke umuceri barawirira ibyo byuma byibirira ibitoki biriho ibyamwa biriho imboga ziriho ibyo byo kenshi babigisha ibyo gutwara izakora ntabironke ibyo kenshi imiryango muri azimisi bitangana uburyo inganya uburyo mugabo muri wese kubera za mpanuro baguma bahabwa kwa muganga namwe babaremesha ngo babigisha ni ukuvuga umukenyezi baragerageza bagaheza bakamufasha ari n'ubu usanga binagora hariho ibyo bita gufashanya ibyo bita solidarite barafashanya kubyo umukenyezi umwana ameze neza.
Uruhara rw'intambara naho mu kujya ku magara y'abafaso n'ibibungenzi
uruhara rw'intambara ruragora urumva y'intambara imaze kubaje birumvikana hari abakenyezi b'icyo gihe badashobora gushyikira wa muganga bari bakeneye ibyo biriho iyo bibaye nabyo urumva biba bingorane mugabo jewe ko umwanya siho turavugana iwacu mu Burundi nta ntambara yari ni ukuvuga umukenyezi wese wo ngaha mu Burundi iwacu arashikira wa muganga yifuza kandi aronka byose ibyo ategetswe kuronka uko itegeko rimurekurira.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Nduwimana Innocent muraho
yako turi ngaha
muramajahega Nduwimana Innocent
turi ngaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ni byiza cyane rwose muratwumva ku iradiyo ku mirongo migufi neza ngaho
aya si bose bavyumva umva nk'utafise nk'amatelefone manini manini umva si bose bavyumva murakwiye kuraba bakasubizaho ya mirongo tukabumviriza ku maradiyo nk'uko vyahora umva kibose banyeko kuko bavyumva utafise nk'amatelefone manini manini
yego metso abategetsi bazo muravyiheza baraba ingene iyo FM yogaruka reka rero mundwe kwijambo kibazo cy'imvuro turiko tuvuga ku magara ya mufasoni y'ubunkenze n'ikibondo cy'ibyo duga kwijambo kibazo cy'imvuro
eh bucya ku magara ya mufasoni y'ubunkenze arakwiye iyo atwaye inda akwiye kwitwareka kujya nk'ibyamwa cyane cyane akajya nk'imboga kugira amagara yiwe akumameze neza naho aro nina mu Burundi hariho abadafata ingaburo zikwiye cyane cyane baguma kongemwe gusanga amagara yiwe ntameze neza na cyane cyane nk'abasaba nk'iyo bagiye kwa muganga bakaza barakurikiza impanuro bongera babigisha babarera nicyo bategerezwa gufata cyane cyane numvise uwo mutumire yari afite yuko mwana ntambare hari ngo umuvyeyi ngo yakenda kwa muganga batangwa ekume baragenda mugabo ntibabanyarukiriza nkuko bene bavyifuza canke ngo babahe nk'impanuro ingene iyo bafise nk'imbanyi bo kwitwara hariho abafise imbanyi kushisanga babandanya banywa itabi kushisanga babandanya banywa nk'ibintu biboreza kusanga bariko babafata nk'amadroge nk'ibyo rero nk'umubyeyi yibongeze icyo cyose ntabakwiye kubifata baba bakwiye kuba nk'impanuro nko kwa muganga hose bakaba nk'impanuro bakabwira ati kirazira gufata ibi biboreza cyangwa ibimeze uko niho ubuzima bw'umubyeyi bugenda neza kandi bakaza iyo babicuye bakabanywa hariho nk'abavyeyi usanga apfa nk'ahantu kure akagenda nko kwa muganga kusanga kubera ubwishi cyangwa kubera batamwitayeho asubiyeyo nk'ibyo rero bakwiye nawe bakaza barabikosora bakabona yuko umubyeyi wungenze ategerezwa kwitwarwaho akamererwa amagara meza kugira n'umwana azovyara azagere amagara meza
murakoze ndabimana Innocent ku mpanuro nziza reka Dr. ni byiza cyane rwose reka Dr. Sendega agire icyo avuze cyane cyane ku bafasoni boba babandanya kunywa itabi reka kunywa inzoga nyinshi igihe bibungenze ingaruka mbi Dr. Sendega
murakoze cyane hari ikibazo yashyikizaga yuko koko ngazi batakirwa neza nuvuga yuko kutakirwa neza ko atari byo kuko turavye mu mavuriro menshi uno munsi amavuriro menshi dusatse kutakirwa neza kuko turabizi neza uno munsi umwe arashobora kugira ati ngo ntiyakiriwe neza mugabo cyonzi cyocyo icyo tuzwa icyo twemera n'ubushyangaji bwacu nuko bukurikirana abo babyeyi bibungenze iyo mwavuze muti ababyeyi babandanya bibungenza n'itabi banyiyayira mutwe bakanywa n'inzoga inzoga si nziza uyu mukenyezi we yibungenze yatetwa guha ibyo byose uko nizo mpanuro no kwa muganga bamuha izo n'abarimisha ikiyago bamuhereza kuko ibyo biyayira mutwe ariko arabinywa umwana yibungenze irati nawe bikamufata ari nacyo gituma twama duhimiriza iyo mukenyezi yibungenze yuko cyo dirizwa kunywa inzoga kunywa itabi kunywa ibyo yaba mutwe ko bihindukira bigafata wa mwana ari mu nda ko umwana iyo ari mu nda ni umuntu rukwita aba atararimarima ari fragile bituma rero bijya umukenyezi afata bisa bihindukira bikamufata n'ugasanga aragize nk'ubumuganga karuriro iyo yibarutse ari nacyo gituma sindetse n'ibyo n'amadroyi gusa burya umukenyezi yibungenze nta napfa n'imiti afashe urabona hari abakenyezi ati ndababara agacapfa umuti afashe kenshi umukenyezi yibungenze tumuhanura abaganga baramuhanura yuko igihe cyose agwaye yuko shikira umuganga akari wamwereka umuti ubereye udashobora konona amagara yiwe n'amagara y'ikibondo yibungenze nico cyo byose pharmacy bitanga uko imiti yose iyo umukene yongere ntapfa umuta ariye atinzwe gihe cyo muganga akugira arabe yuko umuti utazonona amagara ikibondo yibungenze iyo yose ni mano yatwa bameko baratanga kugira amagara yiwe amere neza n'ikibondo asanzwe ibundi
tibibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanye kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Havugimana François Muraho. François Muratumba turi kumwe ni reka duhe ijambo ambassadeur Don Joel Muraho. Don Joel
ego turaho turashima
ni vyiza cane gose muhererehega ambassadeur Don Joel
nerereye ikolweji mu ntara ya Lualaba muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi.
Mu muratwumva neza aho muri Congo?
Turaho nyine, turaho turashima Imana. Nuko gusa hari umutekano muke umaze kuba mwinshi, ariko turaho.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite cyimviro, turi kutuvuga ku magara y'abavyeyi bibungenze hamwe n'ibibondo vyabo, tuga ku ijambo ikibazo cyimviro.
Ego, ikibazo nari mfite shaka kubaza umutumire. Alo,
tuga ku ijambo, turakumva.
Ndabumva cyane, ndabumva.
Ego, nashaka kubaza ngo ni gihe nama mwagira abantu abantu wenda batuye nko mu bice abantu bari mu buzima ububi, abantu bashoboye hahandi usanga kubona ibyo kurya ni ikibazo, kubona n'ubushobozi bwo kujya kwivuza, bwo kwegera muganga ni ikibazo, kubona ahantu ho kurara ni ikibazo. Noneho kubera ko ibyo bintu bisha kwizima bwabo ku magara yabo n'ay'abana bari mu nda, abo bantu mwabafasha iki cyangwa se ni izihe nama mwabagira kugenda leta ibikoraho? Leta nta kintu ibikoraho, nta n'imishinga wenda yo gufasha abantu, abo bantu mwabagira izihe nama? Murakoze.
Murakoze ambassadeur Hadona Joana Dr. Sendege.
Ego, murakoze cyane. Abo inama twagira abo bantu ni uko iyo bari ahantu hari kure atacubaho nk'icyo bafungura, bafise ubuzima bubi, biragoye yuko n'icyo gihe na kwa kuvugwa kw'abavyeyi bica bigorana. Ni uko n'icyo gihe cyo twofasha cyane twotanya impanuro ni uko bivanye n'icyo gihe nubifata ku mice kubiri, ahantu hari umutekano muke ibyumba bica bigorana, yaba amagara y'abavyeyi n'ibibondo muke acahungabana, yaba n'ay'abandi acahungabana. Se cyo ari kibazo rero kigoye n'icyo gihe ucugi uvuga ati ngende gute, icyo twose umuntu usaba ni uko aho hantu byatubiye intambara yohagarara kugira abantu bashobore gushikirwa. Ikindi novuga umucugira kabiri navuga miti mu gihe ahantu ari kure ari ikintu uko hobihimiriza ihimiriza yuko nawe nikifata mu nzu nyinshi imico yakunyenda ashobora kubaho uko yashobora kuyitunga cyangwa ikindi ihimiriza rijanye n'uguhinduka, kuko abantu barashobora kuba uri nk'ahantu ubaye mugabo kubera yuko imigenzo usanga ihari ugasanga ntibashoboye guhinduka. Rero umuntu ahinduka ahindura kubera asanzwe afungura ugasanzwe akora mu byo ashobora kwitunga, kuko urabona isiguma ihinduka. Hariho nk'abantu bati twiwe tubayeho ngaha tuzodandaza nakabiri niko ndatanga mugabo hakazusha igihe ibyo kudandaza rugahera bose ugasanga ariko baragenda gukora nko mu mirima kugira ashobore kwimbura. Ibyo rero ni ibintu usanga ari abantu bishobora gushika ikintu cyashije imbere ni uko haba ihimiriza n'ukungene uko uno munsi tubayeho siko tuzoha ejo, abantu bagahinduka mu ngendo, mu mvugo, n'ukungene basanzwe babayeho mu mico yabo.
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviza iradio y'ijwi rya Amerika kiganiro ni muri sanga turi kumwe na John Long muraho John
muraho neza
turaho neza muri hehe ni byiza cyane rwose ikibazo cy'icyumviro
okay maze nange nje arongo ku rutesi none ngiye icyo nabaza umutumirwa ese ko hari ibintu bajya bavuga ngo umugore cyangwa se umukenyezi bihuye ingenzi ngo hari bimwe na bimwe atabasha kurya bitewe wenda n'uko bimutera isesemi cyangwa se akaba yabasha kuruka akagira bimwe na bimwe arobanura nta ngaruka zishobora kuba zitamugeraho ese umukenyezi bihuye ingenzi ashobora gukora akazi k'imvune nk'uko byasanzwe wenda nk'uko dukora akazi k'ubwoba tuyasanga n'akandi kazi gatandukanye ntabwo byagira ikibazo ku mwana afite mu nda murakoze
Dr. Fibel Sendegeya ibibazo bibiri
arakoze ego ntabyumvise ego bijya y'umukenyezi bibungeze n'ibyo
ndumva telefone ya Dr. Sendegeya igize ikibazo ariko reka mukanya tumuhamagare yari kwishyura ikibazo cyabajijwe na John Long mukanya turamubona urero turiko tuvuga cyane cyane abakifungura amaradiyo yabo turiko tuvuga cyane cyane ku mfu eka zikiri hejuru cyane rwose z'abafasoni bitaba imana bibungenze bari mu mezi icyenda yo kwibungenga reka n'igihe bariko baribarukwa ibibazo rero ni byinshi cyane rwose muganga Philbert Sendegeya yatubwiye ko cyane cyane mu Burundi abaganga bakora ibyo bashoboye byose ka imigambi ya leta kugira ngo abafasoni aho bari bashore kuronka ababitaho kuko byose bigaruka ku kuntu abo bafasoni baba bitaweho muri ico kiringo camenzi icenda izo mfu kandi twavuze ko zitari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere gusa na mu bihugu biteye imbere izo mfu ziriho impanuro kenshi na kenshi zitangwa karuko abafasoni mubandanya baja kwa muganga bakabara abaganga nkuko impanuro z'abaganga zibivuga ari inshuro nka zine canke zirenga mu gihe cyose bibungenze iyo rero ibyo bishitse biramaze kwigaragaza ko amagara y'umufasoni amera neza cyane cyane mu gihe yibungenze bigatuma kandi byara n'abana ameze neza bafise amagara meza muri bimwe byavuzwe harimo ko gufungura neza hari ikintu cyiza cyane rwose gufungura neza ku bafasoni ku ifungurwa mbumba mubiri ifungurwa bibagira akamaro bakaja no kwa muganga kugira ngo ntihagire indwara zibafata muri icyo gihe kuko kenshi na kenshi usanga bafise amagara ameze neza ariko bagashobora kwandura indwara zitari nke iyo batazivuje igihambaye rero nk'uko twabivuze abaganga reka n'abategetsi mu bihugu bitandukanye baratera kamu gahimiriza cyane cyane abafasoni kujya kwa muganga kenshi bishobotse hakaba kandi hakwiragizwa n'amavuriro cyane cyane mu bihugu reka mu bice byo mu gihugu hagati ari naho kenshi na kenshi usanga hari ingorane z'abaganga ivyo rero n'ibintu bisa n'ibiriko biratera imbere ariko nk'uko bivugwa intambwe iracari ndende kuko gushika ubu abafasoni bahitanwa n'ingwara bibungenze bakiri benshi kandi ivyo bitigiri naho bigabanuka utwigoro turabandanya kugira ngo ivyo bitigiri bize bifutwe ntihagire n'umufasoni n'umwe azosubira kwitaba umuremyi kubera yatashoboye kwitabwaho n'abaganga iyo n'imigambi ikomeye myiza cyane rwose ikindi cyavuzwe nuko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibikenye aribyo kenshi na kenshi usanga birangwamo impfu z'abafasoni bibungenze ivyo rero no mu bihugu bitembere biriho ariko ibitigiri tukaba twabonye ko birutana ico twovuga nuko ku isi hose nko mu mwaka w'2020 igihe cegeranyo cy'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje abantu byatohoza byasanze abakenyezi amajana umunani bapfa muri uyu mwaka bapfuye bariko baribaruka icyo ni gitigiri yihambaye cyane rwose kandi giterezwa kuguma kija hasi Muriko rero murabandanya kumviriza ikiganiro telefone ya Dr. Sendegeya ya Sani Gonyi Gatoyi ya Chitsa Rikoni waza kwa mukanya iza kuboneka tukubwira ngo tubandanye cyane cyane yishure ibibazo byariko birabazwa no mu tubire w'ijwi ya Amerika John Longa ndabona ko umu wodufashanya ariko arabitunganya nibaza ko mukanya tuza kumubona kugira abandanye tubacafise iminota itari bike kugira ngo abandanye atanga impanuro n'inyigisho cyane cyane ku bafasoni bibungenze na cyane cyane ku bafasoni baba mu gihugu hagati yaho amavuriro eka n'abaganga batari benshi nko mu bisagara bikomakomeye no kuvuga rero ko mu kanya tuza kugaruka tukabona na Dr. Sendege.
Ijira hili yari kumata. Niti uinye jira riku. Hawa niyabu gonjere na gonjambi izira. Muna hawa nyamitu.
Ngojewe duwe mungu.
Yee, gorata. Urumunya usaji kazi kukwane wajenda miyozo rangi ngasabo.
Ari kabira simu humuru kamani. Shofe,
wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradutu kwa raneza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiye bugo.
Ngwiki? Nukumga kwa mwenye se muritu kwa yabge. Yajeni yibesha kuhundi. Ya pa 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 pa. Shofe, kijende. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorela hafi mpaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Kandabe nuziki kuliza Kandabe yewe kigutuma wonda Nukwaye, nukenye, kanduru matse Kira muyo, harina unofasha Giri chama kikuliza Mufazoni, kombo nungasoli Beka gurira kumyo mutima siwe kusa mulu uachise kwijumu ora checheka kira simpimanga kumusenga kumusenga akizimana Hora checheka Kira simpimanga Nukumusenga Kumusenga Akizimana Kumbona wa mukumu seselewe Kumbona wa mauligi uchingitwa Haruoba Ya usindi yesu uveshu onindagi Kira muyo Kiri chogu chiyo mutima Kiri mvoli mfano se mama Chewe mfume mba kishuri Eka kurira Kumi umutima Siwe kusa Kuru uachise wichumo Sabi wani kufasa checheka kira simi manga kumusenga akizimana ora checheka kira simi manga kumusenga kumusenga akizimana Kandabe nuziki kuliza Kandabe yewe kigutuma wona Nguwaye, nukenye Kanduru wate, kanduru wate Rukirisu, ora hey, hey, Kira simbi manga
Ndabona telefone zatu goye ariko turi kumwe na Dr. Philbert Sendegeya mu kanya gatoyi nashaka agica tubwiye cyane cyane ku bintu amaze kubona mu Burundi mbega Dr. Sendegeya impfu zihitana canke zigeramira abafasoni yungenze ni nkizihe mu duciye ku mayange
ego murakoze cyane nashaje cyane yo mukenzi bungenzi putse ko ndagushika mu gihe mukereta atakurikiranwe neza malaria ari ngwara usanga ndambundi hariho malaria hari umuntu ashobora gupfa bivanye n'uko afise umurindi w'amaraso mwishe y'ibyo yitwa hypertension cyane agashobora guhitanwa cyane usanga ari malaria na hypertension cyane ibyo zibiri izo ngwara zatuma umukenyezi atakurikiranwe neza ashobora kugira ingorane hari n'ibindi ashobora kugira ama infection n'ahandi ashobora gutuma umukenyezi nawe ashobora guhitanwa ariko rero iyo akurikiranwe neza ibyo nta kibazo biza bigatera kenshi izo ngwara zirapfuka zivugwa ku busa kandi nta mafaranga ashobora gutangwa
duhere kuri ngwara ya malaria turazi ko hariho uburyo bwinshi bwo kwirinda malaria cyane cyane ku bibungenze hari imisegetera bakoresha n'ibindi bintu ubundi buryo bwotuma n'abapfasoni bibungenze cyane cyane bitabwaho ku buryo malaria itubafata impanuro mutanga nk'izi
impanuro baba bakoratanga iminsi yose ubu hariho no kwita ibinini abakenyezi baronka iyo bagiye iyo bagiye no gupimisha imbanyi hari kimwe yaronka bitwa fansidal yagifashe kiratuma yikingira malaria agakingira n'ikibondo asanzwe yibungenze ibindi navyo kenshi nzamanza ko ziratangwa yuko ateza kurara mu musegetera ateza gukura ivyatsi ahasanzwe abaye ibitengeri vy'amazi iyo bibaye ngombwa na leta yamishiramwo bakagira bagapoma mu mazu bakagira bakama bariko bararaba yuko baraba urugero malaria igeze ko bivanye nk'aho karere asanzwe abayemwo iyo byose n'impanuro baguma baronka iminsi yose cyane cyane bamiriza umukenyezi bungenze kurara mu segitera urinda umubu ku buryo ntashobora kumufata
ku vyerekeye ingwara muvuduko w'amaraso mwavuze naho iyo ngwara kenshi na kenshi ifasha umuntu imufata caduka hariho uburyo gushika ubu mu gihugu cyose butuma nk'ufashwe no muri iyo ndwara acanyarukanwa kwa muganga mu bindi bihugu bitembere harakoreshwa n'indege za helicopter siniko navuga ko mu Burundi hakwiye kuba hari indege nkiza ariko ubu hari uburyo cyane cyane mu bice bya ruguru byo kunyarukana mu fasoni y'ubungenze kwa muganga mu gihe ibyo byabimushikiye
iko ubuje bwa mbere ni ryahimiriza wa mukenyezi yagenda kurikiranwa neza no kuvuga ishitse kwa muganga bamufatira ibipimo byose kamufatira taso iyo asanzwe uwo mukenyezi basanze wa murindi wa maraso w'umuduga icyo gihe ntasubira muri ryavuro ritoya bamusaba ko aza kurikiranwa kwa muganga ku bitaro bikuru iyo bishitse rero uwo murindi wabasikawamisha asanzwe yibungenze ari nko muhira kenshi amavuriro ari impande kenshi usanga ari yegereye impande yaho benshi usanzwe baba iyo bishitse ino hantu za rusihabaniha rero bayihamagaye ishinyarukira kumutora ikabandanya ku bitaro bikuru niho kenshi bashobora kumufasha neza kuko bitaro bito ku mavuriro matoya ntabyo ashobora kumufasha ariko gihe cyose yirukira ku bitaro bikuru ko bibaye ngombwa bashobora no kumufasha bagakuraho uyu mwana mu gihe abona yari ageze n'igihe ushe usanga atageze y'ugihe umurindi w'amaraso wabaye muniniya ipetaso yabaye niniya ageze no kwita ku rugero rurengeje bashobora gukora umwana kugira bashobore gufasha amagara y'umubyeyi ntashobore gusinzikara cyane ni ibintu rero ubu bigishwa cyane cyane abakenyezi ati ubonye ikimenyetso iki n'iki n'iki na cyane cyane umukenyezi asanzwe iyo yibungenze kenshi hari ibimenyetso abwira bijyanye n'umuvuduko w'amaraso ukavuga ko amenetse umutwe cyangwa atanguye kumva ibizunguzungu cyangwa atanguye kubona ibiyezeri ibyo bimenyetso bitanguza biraboneka rero barasaba ko umukenyezi yirukira kwa muganga yibuka kwa mugira washe kumufasha ningoga kwibukirayo yo vyanse use habanirani ziriho mu bitaro byose biriho ziriho zirashaka guca zifata umukezi kufasha umukenyezi akanyuka kwa mugaheza bakamufasha
twavuze ko yo mufaso ni yibungeze afite amagara meza yitaweho neza nikibondo yibaruka kiza gifite amagara meza zimwe mu ntamba myicanye ingorane zishikira umwana mu gihe umuvyeyi atitaweho neza kuvyerekeye amagara yiwe ni nkibi
iko ingorane ni nyinshi ubwa mbere nk'umwana asho atitaweho neza icambere yatitayo ashobora kuvuka nk'akaroro yapfuye cyane ni yavutse ngatitayo neza ashobora kuvukana ubumuga cyangwa akavukana inoze yavukana izindi ndwara kuba afise nk'amafesho ugasanga ni yavutse ugasanga ni umwana ntashoboye kugira igikuriro cyiza ibyo byose biratuma uwo mwana yatakurikirana ukabona yuko niyibajije umubyeyi ati mbe byagenze gute ngo ati sinigeze nja kwa muganga cyangwa ugaca usanga impano bamana ziyakurikije kenshi noneho n'umubyeyi yatangura ari yahagize ati nibyo byose nabikoze ngo atakurikirane impano baba baramuhaye twohimiza ko umubyeyi iyo yibungenze nyacyo kwa muganga kugira aronke ikibondo kifise amagara meza kizogira igikuriro cyiza kikakurira uburundi bamukeneye umwana kuko iyo umwana avutse n'uw'igihugu usuba umuntu w'igihugu kiba kimuze ko byinshi
muri rusange umufaso nibungenze yihutirizwa kuja kwa muganga kangahe mu kingo cy'amezi icyenda yibungenze
mu bisanzwe umukenyezi yibungenze yogira agashoboka mvuga agashoboka kubera iki kuko ababyeyi bose bafise amagara kumwe ubuzima bwabo ntumeze kumwe mugabo ubwa mbere twabagira inshuro zine ubu tuvuga ati ashike no ku nshuro umunani niho umuntu akurikirana wa muvyeyi neza na ca kibondo yibungenze kuko niho atanagasobwa kazoba hagati y'umuvyeyi yibungenze n'umuganga asanzwe amukurikirana kuko nk'ubu nk'akaruro ya ndwara y'umuvuduko w'amaraso irashobora gushika ageze mu gice cya gatatu cyo bita mu gifasa twa zero tibese turakosesi atavyo yarasanzwe yaramenyereye yamuntu afise amagara meza ari nacyo gituma tuvuga tuti agende kwa muganga inshuro nyinshi zishoboka gusa ahubwo ibyama bigorana abakenyezi iyo bavuze kujya kwa muganga inshuro nyinshi zishoboka benshi usanga bibutsa kugurisha ya mikrografi kurabisha abana ukungere bameze ariko cyashyize icyo tuba dushaka kugenda akabonana bakamupima bakaraba yose ugenda ikibondo kimeze ibona umureko bafara kibona bwa twashaka yuko agenda ruha zamanuro bagenda bitegaraho ko byose bigenda neza ariko hari abarusanga baca ku ruhande ugasanga ati jewe ndabira umwana ndabashaka igitsina cy'umwana ibyo rose byiza kuko kukiraba nibyo ariko ikiba gihambaye nuko tuba dushaka mbega amagara y'umubyeyi ameze gute mbega amagara y'icyo kibondo yibungenze ameze gute ibyo rero yaje kenshi nibyo tugenda twirinda za ndwara zishobora kuza yibungenze twazikinga hakiri kare
mu impanuro muri rusange mutanga cyane cyane ku bafasoni hariho abadutiye akamo bavuga ko hariho abafasoni babandanya kunywa ibiyaruwa mutwe kunywa inzoga nukunywa itabi ivyo n'ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo n'ay'abana impanuro mu butanga muri rusange ku bafasoni niyihe ku byerekeye ibyo bintu
icyo nuha impanuro kwa kezi bungenzi cya mbere ni uko umukenyezi akibona ko yibungenze yoja kwa muganga agiye kwa muganga bagaheza akaronka izo mpanuro kuko impano nyinshi ziva kwa muganga igira kabiri kunywa inzoga kunywa itabi kunywa ibiyayura mutwe umukenyezi yibungenze yogerageza kubihagarika icya gatatu ni uko umukenyezi yogerageza gufungura imigwi yose ifungurwa icya kane ni uko umukenyezi igihe cyose yibungenze abonye ikimenyetso kimwe kitameze neza mu kongera asanzwe bayeho icambere nyarukira kwa muganga atandi hano yoje.
Dr. Hafilbert Sendegeya, ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio Ijwi ry'Amerika. Telefone zashatse kugorana ariko uhinga twashoboye gutorera inyishu y'icyo kibazo. Turashimiye rero engineer hadufashije mu buhinga bw'ivyuma Cornelius, tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yegeranije ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi. Tukaba dushimiye cyane cyane n'abaduteye akamu bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.